mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. No musi turi ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa kumi n'imwe. Mu Burundi tubibutsa ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muri programme yacu nshasha ku munsi wa kabiri turaganira hanini ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme n'icyo ari cyo cyose cyoterera ku buzima bwabo bwa misi yose. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mwari muzi ko ibikino utugenegene ari umwuga ufasha cyane abantu kuremuruka umutima, harimo no gufasha umwigeme cyangwa umukenyezi guserura icyiyumviro ciwe biciye mu bikino cyangwa utugenegene. Kaza mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi aho tugiye kwihweza akamaro k'ibikino byo bita théâtre cyangwa utugenegene kuri uyu munsi. Mwese rero muraritswe mu kandi muhamagare muterere cyangwa kandi mudusangize utugenegene cyangwa udukino muzi dushobora gutwenza abandi. Ni mu kiganiro muri sanga, ikaze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika. Ibikino ndemururamutima bishobora gufasha umukenyezi n'umwigeme kumenya uwo ari we, ibibazo vyiwe n'uburyo yobikemura. Nivyo ishirahamwe ry'ibikino Umunyinya rikora mu Burundi, rimwe mu mashirahamwe atari menshi cyane mu gihugu muri kino gihe, ririko rirakoresha mu kuremurura imitima y'urwaruka, abakenyezi n'abandi mu buzima bwabo bwa misi yose. Twatumiye rero abo mu ishirahamwe Umunyinya, turi kumwe na Rivardo Niyo Nzigiye ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe. Tukaba twizera kandi no kuronka umwe mu bigeme b'iryo shirahamwe, nawe nyene akora udukino muri iryo shirahamwe. Ni Fides Niyonzima, mukinyi muri Umunyinya. Fides Niyonzima, rero kaze rero mwese nk'uko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro, kandi twanabararitse ku rubuga rwacu rwa Facebook mushobore kudusangiza utugenegene, udukino muzi dutwenza, mushobora gusangiza n'abandi mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni yayindi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Ndasubiramwo nimero mushobora guhamagara mugaterera mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Ikaze mwese. Reka je twakire abatumire bacu duhereye kuri Rivardo Niyonzigiye, niba ntihenze neza ku izina ryiwe, Niyonzigiye ajejwe imigambi. Kaze neza mu kiganiro muri sanga. Rivardo turi kumwe? Ndumva telefone imugoye gato. Turagerageza kumugarura ku murongo wa telefone, ariko nkuko twabararitse ku rubuga rwa Facebook murashobora naho nyine kwandika ko ibibazo ivyumviro ku batumire bacu uyu munsi aho tugiye kuganira ku bikino ndemurura mutima bishobora gufasha uwari we wese. No munsi turaraba ukuntu bishobora gufasha umukenyezi canke umwigeme, ariko uko bishobora gufasha umuntu wari we wese mu kibano mu gihugu. Rero irishira hamwe umunyinya riravuga yuko ibikino ndemurura mutima bishobora gufasha kunga ubumwe hagati y'abantu, kumenya guserura ivyumviro, kumenya umuntu wari we, akamenya gukina ibikino bijanye n'ubuzima bwa misi yose mu buzima bw'abantu, nawe nyene bikamufasha mu buzima bwiwe muri rusange. Nkuko twabivuze rero twatumiye iryo shira hamwe umunyinya mu Burundi, ashira hamwe rigira ico bita mu gifaransa canke mu cyongereza comedy, barakina na theatre cyo bita tugenegene. Mushikirize utwo mwoba mufise mwebwe namwe mushobora gusangiza abanywanyi bishwe rya Amerika. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko umutsimire wacu Rivardo yashoboye kuboneka. Rivardo, kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Yego, murakoze cyane.
Murakomeye.
Yego, turakomeye sinzi namwe.
Turaho turashima natwe, kaze murakoze gufata kano kanya ko kuganira natwe. Kuri rishira hamwe ryanyu umunyinya rikina ibikino utugenegene theatre comedy biritwa kwinshi cyane mutuganiriza byinshi bijanye navyo. Turizera kandi no kuronka Fides Niyonzima, umwe mu bakinyi banyu bibikino. Fides Niyonzima, twaba turi kumwe ku murongo.
Yego, nawe turi kumwe.
Amahoro neza Fides, kaze mu kiganiro.
Amahoro neza.
Muraho neza.
Amahoro neza.
Turaza kugerageza kubashira ku mirongo ibiri itandukanye. Telefone ni gorana, ariko reka tuganire. Mpereye kuri mwebwe Rivardo, mwatanguye iri shirahamwe gute? Ndakeka mu mico y'ikirundi no mu kinyarwanda sumwuga benshi bashoka birukira gukurikirana, mwatanguye gute iri shirahamwe ryanyu?
Yego, murakoze cyane. Nisanzwe nishira hamwe ryacu kuko twabitanguye nkimubeshe cyane hano mu Burundi no mu Rwanda kamwana cyaka no muri Afrika ni hake bibaza ko ibikorwa by'imikino bisanzwe bifatiye ku bikorwa by'imico kama benshi ntibabifata nk'ibintu by'uko nk'ibikorwa bene bokora ibikorwa byo gutwara umwanya wawe wose umunsi wose indwi yose igahera hama ugatanga n'umusaruro. Rero twebuko twatanguye rino shirahamwe twari turi muri kaminuza y'u Burundi, benshi muri twebwe twari muri kaminuza y'u Burundi, turi mu bisata bitandukanye, twari dusanzwe dukina ibikino nk'ibyo ku mashuri byaragirwa, hama abantu bariko baragira ibyo bikino babikoze bikaryoha. Muri uko kuryoha kw'ibyo bikino rero twebwe twari dusanzwe tubikora tukabona ko biryoshe tugashima, tukabona ko biraryoshye babitangiye tugiheha twebwe. Hama ari naho umuntu atwagira icyumviro cyo kuraba uko ibyo bikorwa byogira akamaro muri hano mu kibano iwacu, na cyane cyane Burundi cyangwa n'u Rwanda cyangwa kano karere turimo gasanzwe karagize ibibazo bitari bike muri kahise kacu. Tukaraba uko ibyo bikino bisanzwe biryohera abantu benshi, bikoranye abantu benshi, kubishyiramo akantu nako kufasha mu kubakiza, mu kubaremurura, mu kubaryohera, mu kubijya bisanzwe nyine twabonye bimara hajya twari turi duca tubona ko twobyagura bikagenda bikava muri kaminuza tukabijyana no mu kibana hatandukanye. Ari naho aho hari mu 2013 duca dutangura mu 2014 niho twatangura kugerageza hanze ya kaminuza kandi tunagize ibikino bitandukanye ibyo twakora muri kaminuza. Hama niho rero 2015 turakora, 2016 niho ryabishyirahamwe ryemewe ku mugaragaro ryemewe n'amategeko, bityo bitangura gukora rero ibikorwa n'izina ibikorwa twamaze gushyira hamwe imitwe n'imitima nk'uko dukunze kubivuga. Abenshi rero abari bagize iryo shyirahamwe turi inyuma gatoya bari abantu bizi by'indimi nka jenari umwe muri abo bizi by'indimi hamwe n'abandi bize igisata cy'imifato bita psikoloji. Abo nabo icyo bari badufashije yari nita yini mene wachutanga yinu mkirundi kivuangwa na matabe ama mabuta abo bomu nebuga bini ifato kwebe ibe dukode vika tukwe ndala anhu nabo batu wadu fasha wakatukwe kwa kinyabu na haja yomu jiziri vika mtukwe nda haja murio vika mwaka wakatukigurira akamaro java marie nihore yutu wacha tu wabu niko alibi akamaro kanini tuchatubu madukura abari vizibindi ni wanashaka ya tukofatako alibu umwanya mnini kwa 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 hivyo kuko utarikuwa vizibindi ni wako ya atuchangi ubigo kumi meze kwee tukwa ni mwizyo au nao vizibindi sato wa kawazi akamaro imara tuchatubu huuza ize uvibili ize visata viviri ichewea huura ichewea harmonia re umunia kuize vizina tuli fatieko fafatie kujihozo kibugango umunia umunia ingara ugama mwabazei umunia ingara leo ugama mwabazei dushaka kuhuga mikamo awarundi kuhuga mikamo abanya Afrika changitio tinele uwa isisi jiriyado kiyovuga ni tebukora nuhu kumurakozi ni waza zishi ibijanya ni ibu kaji shirahamu jacho nukupea genzi
urakoze cyane none wewe Fidesi umaze igihe kingana gute uri kumwe na umunyinya watangiye kujamwa gute
yewe ubuze Fidesi
ego Fidesi
ego urakoze cyane yewe umunyinya nabwo natangiye kujamwa mu 2015 ukuna tangu kujamwa ugambe na mbele hao dena kunda yi mzugu kina hili usangi kumashule ya lise hao niiga kisi ya kunda kisangi yawa vude kwa hadu hezu kinezu kinewe akunda kina mbele kina kani hizo kumi mbinda yi mba kumi vema hori hao mareo na angi nari nazo shikamika ninyo uza alipa ho hawa kore la lwandi wa hiza dena lwandi wa tanguye jeho tinge mika minuzi yu nabo ya ika minuza ini aliko makampisi atanduka anye aliko muga mriye kipe ya abo mriye hile wakora halimwa umwe umu genzi wanje tuwana mri kampisi hanyuma rambi ya tia maya mara hili nizukora nda wala da tizi kima ya usema mbiya mbagi ya mri hili mbagi ya umu nina mbagi ya umu nina hamandama zunite mkwe mbi rambi ya tibele tuwa hina amakili yaate uzo mbenti no mbenti wa kumisa kisa kwiti chese na hata liko hajuma ya na mbugi ya nino ni sabichu gira ngonze mgo hamara mbugi lati kakarisa na shini vishikawa yu wakuru wiku unda na hizi mbugi ya ni kakarisa na ho ndawona kwa mba kulia waliko mbuna inga nandi na ujamo kugira ngomba nga anye nezi mbenta imano mbona fisa mbugi yewe uchima nezi mzabamu na wafasha hali mbugi ya ilo gucho nuko niko zange ndai
ego murakoze cyane rero abatwumva reka tugerageze kubumvisha tumwe mutu gendegene cyangwa ibikino imwe mu bikino mwakinye mu minsi yahera gashobora kuba gatwenza kuko hari mutuntu twinshi cyane muri ako gakino twumvise kariko no ku rubuga rwa Facebook aho umwe avuga ururimi rw'ikirundi agerageza gusobanura ico kumbura umunyamahanga w'umuzungu yabari karavuga mwaragerageze kugakina mu buryo butwenza cyane gose ako gakino reka tukumvishe abanyanya bishwe rya America nabo nyene twari twanabararitse nabo nyene ufise agakino canke utwobite utugenegene kuri bamwe muturungikire tugasangize n'abatwumva kugira ngo turabe ico twofashanya kumva uyu mwuga uko nkuko Rivarda bivuze kuremura imitima y'abantu iba iremereye ni igikorwa gihambaye cyane Rivarda muri ko murakora cyane nkuko watanguye bivuga kuremura imitima y'abantu baciye mu bintu by'ingwano ibintu bya ntureka za politike ndakeka ko bifasha cyane reka twumve ako gakino mwakinye
urero mwana cyose umutumira gasanzwe avuye mu bihugu bya kure yamenye ikirori arios night comedy ubu rero agomba aze kutubwira ubutumwa azanye ndabona yashyitse hano ajamerewe neza cyane ndabona asa neza atuzaniye rero message ikomeye iyo message atuzaniye ivuye kure kandi ivuga mu rurimi rwe mutazi ukurikire jyewe rero ndababera ijisho n'ugutwi n'umunwa turi kumwe tumwakire tugendera birgari ariko ntimuntatire nabazaniye n'ubugari
mego natio je viens de la birgari
marika ntimuntatire nabazaniye n'ubugari
dans ces pays africains comme le Burundi
pardon
dans ces pays africains comme le Burundi
muri bidobe hitwitaga ifiriti mu Burundi
le Rwanda
u Rwanda
Le Congo Kinshasa et Brazzaville.
Quand il Kinshasa est la ville. Nous avons vu que nous avons vu que
Le Mozambique.
La Moukique.
On veut promouvoir l'art de l'humour.
Passant de la rare à la humouille.
On veut promouvoir l'art de l'humour.
Passant de la rare à la humouille.
En effet, Burundais et Burundaises.
Et la rare à la caisse.
Ce genre d'événement,
à ma vie, Manhaya,
c'est un bon moment d'être ensemble. C'est un bon moment d'être ensemble. Dis à ton ami, c'est un bon moment.
Dis à mon Kenzawe, ou t'as un bon moment.
Dis à ton ami, c'est un bon moment.
Pardon?
Dis à ton ami, c'est un bon moment.
Dis à mon Kenzawe, ou t'as un bon moment.
Il faut multiplier ces occasions.
Pourquoi ça nous multiplie ces occasions?
Dans tout, tout si, et toi, rien d'écrit.
Vous êtes tout si, car toi, qui m'a dit qui?
Le pays est le même.
Vous racardiez quand même.
Vous parlez une même langue.
Le karanga.
Le Kirundi.
Kawarundi.
Comme vous êtes des frères et des sœurs.
Pourquoi vous êtes des frères et des
Arrêtez la guerre alors.
Terra ni migera na ntaryo.
Oui. Arrêtez la guerre alors.
Terra ni migera na ntaryo.
Votre pays pâtissez-le.
Mubuye kubatizwa.
Et regagnez le sommet du développement par réconciliation.
Noko ganira mama concilia.
Félicitons ces artistes.
Qu'est-ce que tu dis?
Pour ce grand jour.
Koko ni gamsuye.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et vous qui êtes venus les soutenir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Félicitons les organisateurs. Oui. Qui ont tout fait. Pour qu'on ait ce jour. Il nous amène la catacombe au Burundi. C'est la joie pour toujours. Ici, je vois des gens de plusieurs talents. Des DJs, des musiciens, des comédiens et danseurs. Applaudissez pour
vous.
Oui. C'est un bon atout. C'est un bon atout. C'est un bon atout.
Comment la machine va hutu?
Je parle à toi.
L'art est meilleur. Pardon?
L'art est meilleur.
L'art est meilleur.
Oui. C'est très important. C'est très important.
Oui.
J'aime le slam.
Nakunda wa islamu.
Vous avez vu les slameurs, non?
Hein?
Vous avez vu les slameurs, non? Quand on
slame,
c'est comme sur le champ de bataille. Avec cœur. Ils emportent les esprits des spectateurs. Ils emportent les esprits des spectateurs. Ce talent n'est pas catholique. Son talent n'est pas catholique. Il ne cesse d'être meilleur. Oui. Applaudissez pour les slameurs. Ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Chers frères et sœurs. Ici, ça sert mon discours. Je retourne en Bigan. Viale et Rodomoisa. Sentez-vous bien. Sentez-vous bien.
Sentez-vous bien.
aka kantu karatwenza cyane gose kaze mu kiganiro muri isanga mwese muduteza amatwi ako kari kamwe mu tukino ibikino bikinwa nabo mwishira hamwe umunyinya umunyinya nishira hamwe mu Burundi ririko riragerageza kuremura imitima y'abantu babicishije mu bikino comedy chanque théâtre kuri bamwe bavuga mu gifaransa turi kumwe rero nabo mwishira hamwe umunyinya turi kumwe na Rivardo niyo nizigiye ajejwe migambi muri iyo shira hamwe turi kumwe kandi na Fides niyo nzima numwe mu bigeme bari muri iyo shira hamwe nabo nyene reka mbanze ngaruke kuri Rivardo mbere yuko ndakubaza Fides ingene mufashwa kwitahura kumenya iyo muri kumarakina inkino nkizi canke ibikino nkibi ama comedy nkayo reka ngaruke kuri Rivardo Rivardo aka kantu duhejeje kumva mwagapanze gute mwagatanguye gute kugira ngo mukandike mugakine muri izo nkino zanyu
murakoze cyane murakoze gute ako gakino icyumvire mu bisanzwe cy'icyavuba ikindiro cyari cyo mu 2009 tutarana nshika no mu munyinya urumva karakantu n'igituma dukunze kugakoresha n'akantu gatwenza kuko urumva umuntu ariko arasigura mu Kirundi ntibisanzwe asigura ibidahuye n'iby'Igifaransa ibindi Gifaransa kubera ko mu Burundi tuzi benshi abenshi tuba turiko turabikinya barumva Igifaransa haba hari n'ubutumwa bukomeye kandi buryoshye cyane bwo gutuma impanuro kandi ibintu by'akamaro mugabo wo mu Kirundi nawe acazamwo asigura twenza asa n'isigura bigatuma na ka kandi niyumva wawundi kamaze akora ku mutima kanamwinjiramwo kuko ubwa mbere ntasamara n'indi muntu agiye akabibasomera bavuga bati usanga batabikurikira kandi ari ibintu by'akamaro kuko kiyo turasubikamo kajya akantu gatwenza bituma baca babikurikira kandi bakabikunda hari ndaza abantu benshi barakunze kutwumviriza kuko maze kutwumva n'abantu benshi hari n'abadusubiramwo bo nyene bagerageza kudukina usanga rero akamaro bitumarira ijo ni uko bidufasha gushikira imitima y'abantu mu kubatwenza no mu kubafasha kwidagadura ahanini rero mu kugasanga kuriya njyewe narabwiye nari mu ishuri ry'indaro igitega hama ndakandika bidasanzwe tumaze gushika rero muri kaminuza twadutanguje bibiliya ikindiro cyo gufasha abantu byukishije mu bikino kajya agaca akabaro kamwe mu bikoresho dukoresha kuko mu munyinya ahanini dukoresha ibijyanye n'ubukenza abantu tugakoresha ibibafasha kwinjira tukanakoresha na bibyo bibaregurura muga cyane cyane muri rusange bifashe kugira ubutumwa buri dushikirize ubutumwa abantu bicishije muri kujya gutwenza nyine
urakoze cyane nk'uko twabivuze mu ntango y'iki kiganiro te ku mukenyezi n'umwigemereka rero nawe tumushire mu kiganiro aze atubwire Fides twumvise Rivardo yavuze ibintu bijanye no kwiyumvira kwidagadura abigeme n'abakenyezi bafashwa gute mu kwitahura no gutahura ubuzima bwabo iyo bakinye canke iyo barorereye ibikino nk'ibikinwa muri umunyinya
murakoze cyane ego abigeme n'abakenyezi nk'abandi bose iyo kumbure twariko turiko turashimira ndabafasha kwitahura kwiyakira kumbure no kubona ko ubuzima bushobora kuba babayemwo kuko murabizi wese umugore w'umurundi kadeya n'umunyafurika wese arakunda kenshi kuba afite ibintu yidoga afite kenshi kuba afite ibintu avuga ngo baramurenganya ko yego rero nabo iyo tubakiniye alo
yego turakumva
yego iyo tubakiniye birafasha nk'akarorero ari n'ibikino tubashyiriye kumure kiba kivuga ku mabi akorerwa abapfasoni nkakina jewe ndi kumwe nanjye n'umupfasoni biramufasha kumva yuko kumbure ibyo bintu bishobora kuba byamubaye ko atari wowe wenyine bibaye ko ko ari ibintu bishyika kandi kuko iyo nkina ndamwereka gusa ko ari ibintu byambaye ko ndanamwereka mbere n'uko bishobora kuba narabivuyemo yego aho rero ndumva uruhande rumwe biramufasha kubona ati mbega kumbe hari n'abandi bantu biba ko ibyo bikamufasha kurema yego
birafasha
kandi niko kunza niko ngenda mwereka ati narivuyemo gucya nawe nashaka kuca hakurikira havuga ati ah kumbe sije baje nyene sibiruhebwa hayo n'indi byabaye ko naje kengire ntawe kumbere nange ndeje kurinda bivamwe
niyo rero muriko murategura izi nkino birabafasha guserura akari ku mutima nkamwe nyene nkabigeme kugira ngo mugashira habona muraja hamwe mukiyumvira ico ciyumviro mukagishira habona birabafasha guserura ivyo muyumvira
makoje
Ego ko fidese ego nayo ko mvuga nti nukuvuga ko bibafasha nkabigeme bari muri iyo migwi bari muri izo izo theatre birabafasha guserura ivyo mwiyumvira mukagishira habona mukagisangira nabandi
ego koko nko mvuze yadufasha guserura cyinjira cyacu nariko ndavuga nduze ku karerero kukukinya kuvuga kiti ndera turabe umugore muri mukibano cyacu aho tuba cyangwa aho twabaye kumbe kesha vuga kiti turabe umukenyezi ukuntu nyine ashobora kuba amerewe nabi afashwe nabi rero nkaho nk'abafasha niyo muyinya turajya hamwe nyine koko nko mwabivuze twaganira ko tukavuga tuti mbega mubona gute none umukenyezi tumufasha gute gute yamufasha mu gukina kandi mugabo kandi twongera tukavuga tuti si mu gukina gusa kuko gukina ego nibyo biramuremurira nabuze yuko gukina gashobora kumufasha ahakwiruka ubona ko turiwe wenyine kandi noneho si nicyo gusa ubundi gikino cyose nagiye na kimwe tugira igikino kitariho akantu ko gutwenga nubwo nti turavuga tuti tumufashe mu kumuha akanyamuneza tumwese ko tugakina akavuga ati ndaryohewe kandi bikamuha tukongera kandi iyo nyigisho dushaka gutanga cyane ngo ubutumwa dushaka gushikiza abafasha ni cyane ku buryo nama dushaka kubagira tukabikorera rimwe na rimwe muri nyagishyire nyine hama tukavuga tuti turaje aho tubaye indwara zikunda kubanyiza n'izi n'izi reka rero tubikore kandi aho kuba abantu ushaka tabikira nyine tuba fashoni kugira ngo babone ko n'andi bafashoni bahari kandi bahari babiyumvira kandi kumbe abantu ushaka nimba n'ibintu tuvuga tuti hari ibintu bibaye kuvuga ku bapasoni kiba turavuga tuti reka tubyibuke tubivuge hanyuma n'abakumbure bagahita bakibavuge aho babaye mu kibano
murakoze cyane rwose murakoze muraza kutubwira n'umukanya kari imbere ibindi mu mico y'ikirundi cyangwa ikinyarwanda muhora mukina byerekana uburyo bikwiye guhinduka cyangwa bikwiye gusubira kwihwezwa mu kugira ngo umukenyezi umwigeme ashobore guhabwa ijambo cyangwa guhabwa ikibanza mu buzima bwa misi yose muri rusange reka tugaruke kuri Rivaldo gato Rivaldo none nko muri byo twako turavuga bimwe mu byo mwipfuza ndabwibaho ku murongo wa telefone ko dufise abanywanyi reka nabo nyene tubahakaryo kanabo nyene tubahakaje mbere ndakonda kubaza icyo kibazo reka mbanze nje ku murongo nakire Abraham uraho neza Abraham Allo Abraham Abraham turi kumwe uratwumva Abraham ndakeka telefone imugoye gato reka kumbure mbaze icyo kibazo na mbaze Rivaldo Rivaldo bimwe mu byo mwifuza guhindura mu byiyumviro by'abantu ku mukenyezi cyangwa umwigeme w'umurundikazi ni nk'ibihe kuri wewe uraba izi nkino mu buryo bunini nyabwagutse bimwe mu byiyumviro mwifuza ko bihinduka mu kibano cyangwa mu gihugu n'ibyo bari nk'ibihe
murakoze cyane mu bisanzwe mu kwishyura icyo kibazo mu ntumbiremere ku karorero k'ibyo tugiye dukina mu bisanzwe mumenyereye turajya turumva nyine ku maradiyo ku mbuga ngurukanabumenyi hose baracisha ko ibintu byo guharanira hagatiha ku mukenyezi baracishaho ibyama bakorerwa abakenyezi nk'ibifidesi yarikara n'ababwira turacishamo ibintu bya bimwe nahera ko no mu ntango ndababwira bimwe igihugu cyaciyemo ugiye kuraba hariho ibintu bibitse mu mukenyezi w'umurundikazi bibitse mu mukenyezi w'umunyarwandakazi bibitse mu mukenyezi w'umukongomanikazi ni ukuvuga bibitse mu mukenyezi w'umunyafurika ibi bibazo byose twagiye turacamo byabashyizemo imvune ari nabyo mu bisanzwe twashaka kuremura ibyo nabyo rero aho tumaze igihe duca naho dukorera ibyo bisino byo kwigisha no gufasha kuremurura abantu biraboneka ko mu mukenyezi byamusizemo imvune iyo mvune rero ni ukuri irakwiye guhinduka umukenyezi akitabwaho tukajya kumufasha kuko abakenyezi ahanini aba babyeyi batunga twibaruka aba bashiki bacu abana bacu babigene bafite ibintu byinshi bagifata nk'ibanga bikabatunguza umutima kandi ahanini byari bikwiye gusangirwa n'ikibano ahanini nk'ayo mabi akorerwa abakenyezi ndibuka tugiye hari ahantu twari tugiye gukina ahantu mu Cyitoke mu ntara yo mu Burengerazuba mu Burundi tugiyeyo turakina abo bakenyezi barakogwa ko tuko turavuga amabi abera mu ngo z'abantu ariko turabivuga ahanini abo bakenyezi barakogwa ko baca bavanga umunezero n'amarira bavanga umunezero n'amarira kuko ibyo byose twari turavuga bobo ntibabibona ntibabibona nk'isinema nk'uko abagabo babona bitwengera babirorera nk'isinema nabo rero duca tubona ukuntu imiryango ibayeho mu bibazo umukenyezi w'umurundikazi arakwiye kwitabwaho akumvirizwa akavuga ibibazo afise hanyuma akabigira abantu bagira icyo bamufasha icyo ni ikintu gikomeye cyane dufatiye ku bibazo igihugu cyaciyemo tugafatira ku mabi aba mu miryango tutamenya usanga batanavuga usanga ari kakantu kaniko zubakwa hano mu Burundi no mu Rwanda akantu kaniko zubakwa karacisha ibintu kuko ababyeyi abo bakenyezi baragira ingorane ugasanga barabuze iyo bari bubicishe kugira barimuruke ibyo nibyo bikina ahanini niyo nzira twabonye kubicishamo kuko baba abagabo abakenyezi abigeme bose baba bahari kandi bikabakora ko kutubwira twari ko turakina abona bariko baratwenga umuntu avuze ko ngo agwaye indwara yo mu kigo kuko mu bikeni twari twateguye harimo ibintu byo kurwara indwara yo mu kigo abona abantu bariko baratwenga bifata ku mazuru uwo mugore yararije ahagarika n'igikino atangira kutubwira ibintu by'inkoramutima ibibazo yaciyemo aratwereka ukuntu umugabo wewe yamubwiye hambavu aramufasha aramujya imbere aramujyana kwa muganga ariko aratubwira ubundi burorero bwinshi bw'abantu bakigeze bitaho bavuga ngo ntakakimaze bamwirukana ni ukuvuga ibyo n'ibintu tubayemo ariko ntibishenuka gusa ntibivugwa rero twe ibyo twifuza gushika ko naho umukenyezi agira ijambo umukenyezi akagira ijambo arikibazo mwari mubajije fidesi mu kimbega none mwebwe nk'abakenyezi be koko birabaha ijambo kuko mu bisanzwe ahantu hakeneye gukinwa n'umwigeme hategerezwa gukinwa n'umwigeme ahantu icyinjira gishyushye agishyikiriza neza cyane no mu mikino rero tuba turi ko turakina umukenyezi atari capigeni ndafise akambakiye afata ijambo n'abamugabo bahora babana ubona neza ko ahora amwima ijambo akamwumviriza mu bandi kandi arumva aremurutse turi mu bisanzwe twifuza ko yogira ijambo agashyikiriza ibimubakiye hanyuma ikibazo umugabo akigize akagishyikiriza bakamufasha ikibazo umukenyezi agishyushye akagishyikiriza bakamufasha hanyuma twe dutanga icyo kibanza cy'uko cyobafasha bonyine hakaba bagahabwa ijambo bagashyikiriza akababakiye kose hanyuma ibihugu byacu icyo bimenya ni uko umukenyezi mu iterambere atarimo nta kintu gishoboka atekanye mu mutima afise umutima uri hamwe umukenyezi iterambere niyo nkingi yaryo kuko kuraraba ibikorwa byinshi biriko birakorwa bifatiye ntagenda kure ndaza ibikorwa n'abakenyezi birabafatiyumvira ni ukuri umukenyezi ahawe ikibanza akwiriye nkankeka ko iterambere twonshikako
murakoze cyane no mu kanya kari imbere uraza kutubwira kumbure aho muhora mukinira izo nkino kugira ngo n'ababumva batangure kumbure kuza baraza turumva ko bashobora kugira icyo bahigiye uretse nuko kunezerwa gusohoka bakaremuruka umutima ariko barashobora no kuharonkera inyigisho ngaruke ku murongo wa telefone ndabwiye ko rero n'abandi banywanyi bifuza guterera turafise Daniela mahoro neza Daniela
Jenny
urahura komeye
ndashimye Imana
ni byiza cyane akabazo canke icyumviro
so ni Daniel ndi Nyamasheke ruharambuga mu Burengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo mumbarize abatumire ese mu byukuri ko tubona muri sinema cyangwa muri biriya bya comedy abakenyezi n'abigeme ubona bakiri ku mubare wo hasi kandi mu byukuri ntawe ubakumira ntawe ubabuza amahirwe ese mu byukuri nk'abo barebye kure nk'abasesenguzi babona mu byukuri biterwa n'iki ku buryo tutabona abantu bari ku rwego rwo hejuru basetsa abantu batwenza ariko tukabona abakobwa baracyari ku mubare wo hasi biterwa n'iki
Kumbure reka turabaza Fidesi kuco yiyumvira kuri ico kibazo nda ngarure Ibrahim nawe nyina terere Abraham uraho neza
nda makuru ngaho kwijya Amerika
makuru ni meza namwe
natano Tanzania turasimba
ni visa cyane Tanzania uherereye hehe neza na neza
Tanzania Kagera Bukoba.
Ikibazo none cyangwa icyumviro ga Abraham.
Ikibazo. Nagira mbaze abo batumire. Niki yumviro je bo n'icyo no basaba. Bo girageze bakagira ati ibyo bikino byabo. Bikakwiragira mu Burundi bwose kubera hari henshi bice binini ya jende Murundi mba hano muri Tanzania ariko mvuka ingozi mu Burundi bogerageza hose kabika bikashika bakaza bakina bakagerageza bakagira mu ntara zose zishoboka kugira ngo ibyo bikino byabo birigise cyane kugira ngo abantu bagire bafatireho n'inyigisho
Urakoze cyane Abraham ngaho muri Tanzania turagushimira.
Samba nama murakoze.
Rivardo ikibazo cha mpere kuri Fides ikibazo cha Daniel kivuga giti ni kubera iki tutabona abakenyezi n'abigeme benshi muri uyu mwuga canke muri zinkino muri ibi bikino wewe uvyimvira kwiki?
Murakoze cyane. Ukuno kuri nka beshe ntabigeme ntabafasha dukunze kubona cyane muri bino bikino ibijyanye n'ibintu bya nta handi nigeze kubaza Rivaldo nk'umuntu mu kirega yavuga ni iki dushaka gukuraho nibaza ko ari mwabize nifuza ko kizaho mu muco nyarwanda cyangwa w'abarundi ikambere kumbure na no muco wa nyafrika abagore ba nyafrika muri rusange ni nacyo gituma nyene ntiko turahaguruka impamvu abigeme n'akasoni adashobora kujya mu ikina ibintu bimegera abantu banashaka turi banezera guteka n'abaremurura ni kwa kwitinya nyine kwa abapfasoni ni wa muco kumbure navuga w'i Burundi cyangwa u Rwanda cyangwa wo muri Afurika muri rusange aho umupfasoni adakwiye gufata ijambo ngo avuge mu bantu ego iyo umupfasoni kenshi ndavuga ngo ni Burundi kugira ngo umuntu umupfasoni ahaguruke afate ijambo kenshi bamwita uko ndi kumva amwita isimba rubebe umuntu nyene navuga umugore w'ingare umugore akacyubaha umugore akacyasomera ego ari nacyo bituma nyine wanashaka mu Burundi cyangwa tuza ahandi ku mishaka ko bimeze biranatugora cyane abapfasoni n'abigeme bari muri iyo migwi ikina ibyo bikino kuko hari igihe uhura na mosha menshi amosha y'ababyeyi wahubwira bati ibyo bije gukina nyamara ndagukura ku iteka nta mugabo udapfuronse kubera yuko ibyo bintu ubibahuka ukagenda hagati mikoranire ukavuga Ije kuma nawe ni gushanga ni kuvuga gusanga uvuze ibintu nyene niyo tutanga uvuze ukase ni mu kirundi hagiye ugenda kuvuga ariko umbere ari ingorane ishobora kuba yavuze ingwara yo mu kigo birasaba ko by'ukuri ukoresha amagambo adakunze gukoresha n'abapfasoni b'ingwara yo mu kigo bashobora kuvuga ukuntu ifata iyindi ifatamwo rero usanga abantu niyo bakubwira bati nyamara kibazira ko umupfasoni cyangwa umugore ajya n'ibyo bintu gushira isoni ni ukuvuga ibitavuzwe nk'umupfasoni w'umurundikazi ari nacyo gituma benshi basa n'abatse banabikiye bavuga bati ibyo bintu bijya nk'abantu b'isimba rubebe kandi hari n'ikindi kintu bakunda kuvuga kubera ko kunsanga umusanzu kenshi iyo ukunze kurahanura nicyo hirya y'ukuri hari igihe rero kugira ngo uvuge uko kuri navuze usa nk'ukunda gukoresha amajambo adakunze
kipele kasoni idaha iburundi ugotisanga lea tabu za basi kumbure mjeja kukina nizonyene nijabamu ugotisanga kusekuri umukobwa w'imaraya umukobwa utagira indero wo mwibarabara kuko ibintu uza kuvuga nibara icyo ushatse ubutumwa ushatse gutanga ahubwo noneho bagagufatira kubyo uri kuyakina.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Rivaldo nawe ku kibazo cya Ibrahim kivuga giti mwo bamukwira mu gihugu hagati mu gihugu hose kugira ngo mutange izo nyigisho mwongere muteramisha abantu no mu gihugu hagati.
Yego, urakoze cyane. Nkundire imbere yuko nza ku kibazo cya Abraham, ndanze nuhindire Fidesi kuri icyo cya mbere. Ahanini haba mu Burundi no mu Rwanda umuco niwo ukidufashe, umuco niwo ugifashe abakeneye kuko baracyari muri bya bimwe bavuga ngo na bajesanzu na banyakigo ni kuvuga abo bantu nabo kuguma hariya muhira gusa. Ariko gusa ni uko hariho ikintu aho haba hari no kwihenda kuko ugiye kuraba no muri kahise nisanze mu Burundi urabye abantu benshi bakora ibi bintu twofata nk'ibintu by'umuco cyane cyane barabakenyezi urabye imbyino nyinshi turabye nk'agahogo k'abarundi kenshi kabyinwa n'abakenyezi. Ibyo byose rero ni byo twari dukwiye ko twari kugira ndamwereke ko nubwo batabikora ni uko ari b'injuru bishoboka ko ari kubera nyine isi buri ihindagurika nayo ahandi imbere kera abakenyezi bari babiriwo abakenyezi nibo batambaza ntambo zose twumva umudeyo umusigo n'iki mu Kirundi abanyarwanda bashobora kuba batabigize ntambo mugana intambo zisanzwe n'abakenyezi hariho intambo z'abakenyezi hariho n'iz'abagabo nk'intore n'ibindi. Ikiboneka ni uko bareka kubikora ariko barabishoboye cyane wanashaka turabye nk'umukinnyi akomoka muri Kenya yitwa Lupita Nyong'o arazwi cyane kandi biraboneka ko ari umuntu abishoboye wanashaka afise ageze ku rwego runini cyane na hano mu Burundi biraboneka abakinnyi dufise ariko barakina n'abantu n'ukuri babikora kandi babiryoshya cyane mu Rwanda hose dufise abagenzi benshi ariko barabikora kandi ariko barabishikana kure wanashaka mu Rwanda ho n'abari imbere rwose n'abakenyezi kuko nshinshi biri kubera kubwa n'abakenyezi biraboneka hariho nk'amasabukuru nk'ubumuntu bikorwa n'umukenyezi ibyitwa za kina festival z'abana bato n'umukenyezi abiri imbere ni ukuvuga barashoboye kandi barashoboye kubikora. Igihe kuri icyo cya Abraham nacyo ikintu nk'ibyo turi ko turabikora nyine mu gihugu cyose gusa ikibazo dukunze kugira n'ikibazo cy'uburyo nayo ahandi nk'uko bivuga dufite icyifuzo cyo kubishyikirira abarundi benshi. Hari n'igikino twigeze gukina hano i Bujumbura ikiraho cyari ahandi gihamagariye abarundi ko bumwe kujya hamwe cyari ko kirakinwa mu abakinnyi bangahe barimwo batandatu batatu bari abakenyezi. Icyo gikino abantu bose bari bahari bavuze bati gitembereze mu Burundi bwose ukuri turabe ko icyo kuko kiri inyigisho nyinshi cyane rero icyifuzo ni icyo mu ntara ya Ngozi kenshi no mu kwezi guheze ahubwo no mu nziza kuko tutaramenya ikombine tuzoza gukinamwo ariko ahubwo muri iyi nzu nyine ariko wa gatanu cyangwa wa gatandatu hariho ikombine tuzoza gukinamwo ibijyanye na ibibazo abakenyezi bagira amabakorerwa abakenyezi n'abigene tuzoza gukina igikino hariya ni ukuvuga rimwe na rimwe turajya mu ntara izo dukunze gukinamwo Ngozi irimwo na Kayanza irimo na Cibitoke rimwe na rimwe ndababwira ariko icyifuzo na twe ni icyo nyine nta kibazo twobibonamo ikibazo ni kimwe cyonyine ushobora gushikayo kuko Uburundi naho ari buto hamwe kandi urumva biroroha kandi biraryoha usanga natwe twonezerwa bishobotse nibyo turi ko twita ku butare turondera bishobotse azokumva twashyitse birango no ku gacumba k'iwabo.
Twarumvise ko kandi twaranabonye no ku mbuga ngurukanabonye ko muraseruka imbibe muramaze kuja haba ari nko mu Burundi cyangwa muri Congo ndumva ari muri Congo muheruka kuja gukinirayo.
Ego twe birashyika tukajya guka imbibe nk'ubu twa muri Congo ahubwo twaherukayo aho twaheruka vuba ni muri Tunisia ariko hoho hari ahanini hariho mu cyo dukina tuyikinira icyo twita ingeri zose generali zose ko hoho rero hari ku bikino byitwa na duto duto twagiye muri Tunisia ibyo nyine twaragiye turabikora no muri Kampala aho twaretse tugikino twereko turakina duhuriyemo n'ibihugu bitanu harimo Congo harimo Burundi harimo Rwanda harimo Kenya hakabamo n'Ububiligi icyo rero nicyo twariko dukina hano Tunisia Rwanda na Kampala ibindi nabyo twaragiye turanakinira no muri Congo koko imbere yaho ahanini tugiye gukina ibikino ibyo bikino ni muri bimwe ariko ndababwira aho duca tunabonera ko mu bisanzwe ibibazo tubisangiye ni bimwe ibibazo dusanga mu Burundi ni nabyo dusanga no muri Congo nibyo dusanga no mu Rwanda hose usanga nyine ibyo bibazo tubisangiye.
Urakoze cyane. Reka twakire Jean Baptiste ku murongo wa telefone. Nawe Jean Baptiste ararindiriye, urakoze kwihangana. Jean Baptiste, uraho neza?
Muraho neza.
Mahoro mahoro.
Mirka nibizi Jean Baptiste ndi Kigali igikondo. Bona, njye ngira ngo nshimire abo bantu rwose bazi gukina neza amakomedi cyangwa se udukino, ahubwo sinzi nimba yenda hagira bagira nk'igihe kizwi bazaza bacisha nk'ibikino byabo kuri radio runaka tukaba tuzi nk'itaha bakinira tukabumva. Babishoboye bavuga nk'uko inyinamico tuzi igihe ibera nabo bakavuga ati dufite komedi ica kuri radio n'iyi igihe cy'isaha iyi n'iyi nibura nk'abafana babo noneho tukemera tubarayikinga gutyo gutyo gutyo.
Rivaldo, kuri icyo nyene mwaba mufise kumbure abo mumaze gutangura gukorana nabo ku maradio canke YouTube yoba ifise inkino zanyu aba bafani banyu boshaka kuja kurabako? Rivaldo, allo Rivaldo, turacyari kumwe?
YouTube ego turi kumwe. Aranyumva?
Ego.
Kuri icyo nyine kuri YouTube bagiye hari igikino twita urubumbiro turamaze gushyira ko ariko ibiganiro bine bashobora kuronka ubunyene nk'ubunyene turiko turavugana uwo genda kuri YouTube akandika akanyaburunga aca abona ahantu hari ibiganiro bine byitwa urubumbiro ibyo nabyo nibyo ishyirahamwe mu bimwe byakoze mu bijyanye no gufasha muri ibyo bikorwa byacu nibyo dukora biraba n'abana bo mu ibarabara kuko mu minsi yose twari twakoreye ikintu cy'abana bo mu ibarabara icyo mikino rero bashobora kukibona hariho n'ibindi bikino bashobora kubona ko twongeye turakora ariko no ku maradiyo ya hano mu Burundi mu Rwanda sinzi ko bishoboka ko batubitora muga mu Burundi hariho imikino usanga turiko turakorana n'abandi ku maradiyo bashobora kutwumva ko rero ahanini mugabo ibyoroshye bivuze ku mbuga ngurukana bumenyi bagiye kuri YouTube bakandika akanyaburunga baca babona ibikino biriko bumvirize kuri icyo twakoze kiraba nyine abana bo mu ibarabara ariko turafasha abana bo mu ibarabara turabe inzira byocamo kugira tubakure mu ibarabara yabaye cyabaye ikibazo kidasanzwe kuko abana bo mu ibarabara bari bamaze bamaze gutakara bamaze kugira umutima ukomeye kubabwira gusa ngo mu ibarabara ntibyoroha mugabo ubwiye ukabegera ukabumviriza ukanabafasha ukabashyira muri ibyo bikino byacu tugira ukamuha akanya agakina we nyine biramugarukanira icyizere akumva ko ashobora kumvirizwa kuko amaze gukina twarabikoze turabibona mu 2017 ariko arakina ariko araraba wa wundi ahora amufata nk'igisuma amufata nk'ikidoma akamubona ariko aramukomera amashyi ko yakinye neza ajya yumva icyizere kigarutse umutima urasubira hamwe akabona ati bwa bundi rero nanjye barashobora kunkomera amashyi b'abandi kuko ahanini amenyereye aciye hose n'ipfu wa mwana we wagisuma wakiri mugabo abonye umuntu ageze aho akina bakamukomera amashyi mukuru aravuga ati yego rero ni kimwe icyo kiganiro barashobora kukibona ko
turashobora no gushira ntabaciriyemo turashobora no gushira ayo madresse aho bashobora kubaronkera ku mbuga zacu za Facebook. Abatwumva mwese murashobora kuja ku mbuga yacu ya Facebook mukabona izina ryabo naho mushobora gufyonda mukaja kuri page zabo za YouTube canke Facebook. Rekanakire utumire ku bwijwi rya America Thomas ku murongo wa telefone ararindiriye. Thomas uraho neza?
Muraho.
Mahoro mahoro.
Na mahoro.
Kibazo canke ciyumvira?
Yo bwa mbere bwo nagomba gutera inkunga canke intege abo ba comedie kuko nabantu muri make niyo baye ahantu uri mu bibazo amaserese yijya nino ushobora kuraba comedy kanaka cyangwa ikintu bakinye kanaka ugahura kira kuguriye mu mutwe ugahura bya bindi warurimo birabanje birakuvuyemo rero no vuga nti kubikora ni kimwe ariko je na mansaba leta irakwiye muri bijya bindiye ushikira nganje binkino n'imico kama ko buza barashigikira abantu mwena bakabafata mu mugongo kesi gituma badatera imbere harahura umenga leta ntakibafasha ugahura nimba ari comedy kanaka ariko arategura kandi ifise n'akamaro kwigisha mu mibano y'abene gihugu ugahura ahubwo umenga ni wategezwa kuyikoka byose ku mufuki we byose ugahura muri bijya bushyiranye ntacho babafasha ugahura udocuhura abayo makomedi bategura nko mu Burundi umenga ntamenyekana umenga herera kuyahanahana kuri WhatsApp mu bagenzi gusa umenga ku rwego rw'igihugu ntibabishyiramo mbona ikintu umenga mu Burundi cyarafashe intumbero gusa n'urukino rwa ninde gusa nigo ruza baca ku maradiyo n'agakino bita faraje agaca kuri radio vyizigiro na ibindi umenga bari bagiye rero novuga barakwiye gusaba nka leta bagavugana n'amaradiyo kandi nayo arabafasha kwamamaza ibyabo niho n'abantu bokwigishwa nabyo icyumviro cyane cyari icyo
icyumviro cyiza cyane Thomas icyumviro cyiza cyane rwose kumbure Ricardo wagira Rivardo wagira icyo bivuze ko masegonda make icyumviro cyo kugira ngo kumbure mwegere leta mwegere ubushikiranganje siho bari ngo bivugire ndakeka ko bashobora kuba bafise ibyo bo babafasha ugwaruka bafasha abakomedien duhora tubona rimwe na rimwe bitabira inama za leta haba mu gihugu hagati ugasanga ariko barateramisha ibiganiro bimwe bimwe leta iba irimo nayo nyene turabona ku mbuga ngurukana bumenyi kigingi n'abandi benshi baba bari mu manza imanza za leta kumbure baba babikoranye n'ubushikiranganje Rivardo kuri ico ukivuze kwiki
yego murakoze cyane nkuko mubivuze kuri uwo muntu arakoze intererano nziza icyumviro cyiza cyane mu bisanzwe natwe iyo niyo ndoto tuba dufise nicyo cyifuzo tuba dufise cy'uko twoshyigikirwa kugira ibyo turiko turakora bigirire akamaro benshi basumbye barya turiko turafasha ubuntu kumbure ingufu zacu zishika hato ingufu zacu ziracyari ziba nke kubera ko tudashyigikiwe mugahamwe ushyanganje leta igizwe n'ikidufasha ndagiko byo shika kure kandi bikagira akamaro kanini ibyo dushima twafashije nk'abane bigakunda ko dufasha benshi icyo rero tugisiba kubikora turagenda tudodora ku ushyanganje ubugwaruka ubwira icyo kama twamayo rero iyo bikunze baradufasha nyine mugabo ukugeza kino gihe ntibaragera aho badufasha dukwiye ibyo aho tubona ko dushyitse aho twashaka mugabo tugumana imyizero twizigiye ko bazodufasha gusumba ariko kugeza ubu ibishobotse ibyo tubasanganye kuko mu bisanzwe murabona ibihanze igihugu cy'ibice usanga ubwiye dodora kuri kino haba usanga hari ikintu gisimbira icyo ariko n'ukuri ntabereshe ibyo nabyo birubaka cyane kuko twarabonye muri kahise cy'isi wanashaka ibikino nk'ibyo ibintu byo guteramisha abantu byagiye birafasha no mu bihe amajambo ya politiki atari bwafashe ndazi ko byogira akamaro.
Urakoze cyane. Reka ngaruke kuri Fidesi aracyi akanya tutamwumvise ariko nashaka kumenya Fidesi kuri wewe uravye nk'uyu mwuga barabigisha gukina uwo mwuga gukiniza inkino urabona ushobora kuzobigira umwuga nyene ukakubeshaho muri kazoza
ego yakutani ego gwe ndavyumva ko
ndo shakwigira umwuga umbesha mu kadoda nko ndetse n'ubu na umugundeshejeho kuko bushikiza ha ihakazi kakazi bwa ka leta kakazi bivuga ngo ndenga gukoze kwezi oya ikoze nka je n'isi yose n'iri kumbure nkuko bari kwabivuga ngiye bivanye n'imico y'abarundi biratuma kenshi usanga nyine biduca intege kuko uyu kugerageza kugira ngo ubeho binavuze biduca intege kuko biranashika kumbure ugasanga urateguye n'igiteramo cyo kugira ngo igikino nk'icyo cy'igiteramo hanyuma ukavuga uti kino kina mvuga ngo bikunde ni uko za ngombwa yuko hagira abantu badufasha bagaterera uko bashaka uko bashoboye nimba tugiye kugira iyo spectacle iyo mitera mu nyandiko ndavuga ugasanga kubera yuko ibintu bitari mu maraso y'abarundi kubera uko kuntu tubyikira n'ababikora rero ukisanga nicyo giteramo ugikoze nta n'abantu babona uko kuraba nuko bakaje nuko kuraba bahomba message hama nawe kandi ubwawe ugasanga kumbure ni gushakije ko wa muri kwabikora kugira ngo nawe ushobore kubaho nkuko turavuga ati kugira ngo ubeho hano bandanye baho hama ariko nkavuga nti ibyo ntacyo kumbure uyo muco uhari cyo turawuzi niko bimeze ntibabe yaragikunda ntaragera aho bumva ko ntaragera aho batahura akamaro k'ibikino muri rusange mu kirano cyacu ariko icyo dukora natwe ni kandi ni kuri turabishima hari abarundi benshi rwose bariko barabona akamaro ka kizo dukora ibyo by'ibishimo haba mu ihinduka ry'ibyo nashaka haba nyine niko kubisanga bifasha abantu navuze bikuremeza imitima yabo
reka tutaraheza
ikintu cy'inguvu ni uko ari ikintu ndimo nkunda ego yabuze nyuma amahera ngo ndabaye kuko agiye kwezi mugomba ndiba ndyohewe niba negeye uri kubikora nkavuga nti mbere hako ugenda gukora akandi kazi kiyumvamwo ni ugutaka gukora bino bintu nkora nezerewe nkanezerwa n'icyo mwifasha nkanezerwa n'icyo usanga niko ndafasha abarundi benshi kuko yabuze ko by'ukuri ibikino byacu birafite akamaro gakomeye cyane bihinduka twumvire n'ifoto zimwe zimwe z'abanyagihugu rero
akanya katubanye gato akanya katubanye
bihinduka
akanya katubanye gato two turasozera ikiganiro ariko nagira mfata akanya gato cyane kugira ngo ndabashimire cyane ko namwafashe kano kanya kuganira natwe batwumva mwese turabashimiye ko namwaterereye twari turi kumwe na Rivardo niyo nizigiye ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Umunyinya ishyirahamwe rigira ibikino ndemururamutima ibikino ndemururamutima bifasha mu Burundi kugira ngo abantu baremuruke umutima twari turi kumwe kandi na Fides niyo nzima umukinyi muri Umunyinya murashobora no kubaronka kuri Facebook canke kuri YouTube mukabona imihino zabo bakina murakoze cyane rero mwese mwateze amatwi mwashikije nibaza n'ivyumviro no ku rubuga rwacu rwa Facebook mubandanye mwumvirize ibiganiro n'amakuru hano ku Radio ya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi i Washington. Ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No munsi turi ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022. Ijwi